nzanira dijwi rya Amerika byo Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nkabonye bucya. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Maramuse Ejeni namwe muteza amatwi murata kanya muyavugwa muri Afrika. Samantha Power arongoye ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID hamwe n'umukuru ajejwe ibyo gutanga ifashanyo muri ONI bategekanya kugendera Ethiopia mu mpera z'iyindwi. Abategetsi bavuze kuri uyu wa kane ko uru rugendo rutumbereye guhimiriza ko ari ngombwa kwifashanyo zishikira intara ya Tigre isizikajwe n'intambara mu gihe hari ubwoba ko amamiliyoni y'abanyagihugu yinjiye mu bihe by'amafa. Samantha Power ategekanya kandi kuzoja muri Sudani muri urwo rugendo azotangura ejo ku munsi wa gatandatu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ryaragabishije ko ifashanyo z'ibifungurwa ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele zishobora guhera mu minsi iri imbere mu gihe izindi fashanyo zitokwemerwa kwinjira. Akanama ka ONI kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karongereje ejo ku munsi wa kane ibihano byo kutaronka no kugura ibigwanisho kuri Repubulika ya Centrafrica mu kindi kiringo cy'amezi 12. Abagize ako kanama bavuga ko icyo gihugu kikiri mu bihe by'intambara. Ambasaderi w'Ubufaransa muri ONI Nicolas Dorizier yavuze ko Centrafrica ikirangwamo umutekano muke hamwe n'ihungabanywa ry'agateka ka muntu ndetse n'amategeko mpuzamakungu agenga ikiremwa muntu yahungabanijwe. Muri Afurika kandi leta ya Nigeri yavuze ejo ku munsi wa kane ko igitero gishyashya mu burengero bw'icyo gihugu hafi y'urubibe na Mali cyahitanye abasivile 19. Icyo gitero cyabaye ku munsi wa gatatu mu mihana y'abanyagihugu yahitwa Deye Kuku ni mu micungararo y'igisagara cya Bani Bangu ahishwe kandi abasivile 14 ku munsi w'Imana. Iki gitero giciye gishikana ku basivile 33 bishwe muri iyo ntara mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ko abasivile bakorera leta babwirizwa kwicandagisha umugera wa corona bitari uko bagasabwa kuzokwama bipimisha rimwe canke kabiri kundwi kandi bakazoguma bambaye udupfukamunwa ku kazi. Iyi ngingo ayifashe inyuma yaho ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwitwa Delta buriko burandukira Abanyamerika ku muvuduko munini. Perezida Biden yavuze kandi ko ariko arasaba ubushikiranganyi bwo kwibuna abansi kwiga ukuntu ndetse n'igihe iryo tegeko ryotandukira no ku basirikare. Leta ya Amerika ikoresha abakozi barenga imiliyoni 4 barimwo abasivile barenga imiliyoni 2 nk'uko Perezidansi ya Amerika ibivuga. Ariko naho iyo ngingo ifashwe, umukuru wa sendika y'abapolisi bakorera leta Larry Cosme avuga ko guhatira abantu gukora igikorwa cerekeye amagara yabo ku nguvu atari ingendo ya Amerika kandi ko bigaragaye ko kubaye guca kubiri n'uburenganzira bwa muntu. Tukivuga kuri uyo mugera nyene, Ubufaransa bwagiriza Ubwongereza ingendo yo kubukumira ku ngingo bwafashe yo gukuraho amategeko yasaba Abanyaburaya bicandagishije umugera wa corona kubanza kwikumira mu kibanza cya bonyene binjiye mu Bwongereza. Umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'ubumwe bwa Buraya Clement Bonne yabivuze inyuma ya Ubwongereza butangarije ku munsi wa gatatu ko abandi Banyaburaya hamwe n'Abanyamerika bicandagishije bikwiye batazongera kubanza kwikumira ukwabo bacinjiye mu gihugu. Ubufaransa buvuga ko butazokwihora mu gufata ingingo nk'iyo ku Bongereza bagendera Ubufaransa.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda gitangaza ko abagore batwite n'abagore bonsa nabo bashobora gufata urukingo rw'icyorezo cya COVID-19.
Uru rukingo ntabwo ari urukingo rukoze muri virusi nzima ngo yatera uburwayi cyangwa yatera ikindi kibazo, ndetse nta nubwo ari urukingo rwinjira mu turemangingo umubyeyi aba asangiye n'umwana we.
Ubu ni muganga Sabin Sanzimana, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Kubijyanye n'inkingo za COVID-19 kandi banki y'isi yose yemereye u Burundi inkingo zo kwirinda iyo ndwara. Leta y'u Burundi yatangaje ko ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwongeye kugaragara cyane hirya no hino mu gihugu. Ayo makuru amwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Radiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ku nshuro ya mbere Leta y'u Rwanda yaraye itangaje ku mugaragaro ko kohereza ingabo z'igihugu muri Mozambique bishingiye ku mategeko y'u Rwanda ndetse no ku masezerano ibihugu byombi bifitanye. Mugenzi wacu Asumta Kabuye uri Kigali mu Rwanda abahe inkuru irambuye.
Mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yahaye abanyamakuru bake batoranijwe ari kumwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda bemeze ko igihugu kiri mu mirwano mu gihugu cya Mozambique. Minisitiri Biruta yasubije abakomeje kunenga u Rwanda ko rwohereje abasirikare barwo gufasha igihugu cy'amahanga rwihishwa.
Mbere yo kohereza ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, cya mbere byasabwe na guverinoma ya Mozambique kandi bishingiye no ku masezerano dusanzwe dufitanye na kiriya gihugu. Ikindi ni uko twagishije inama tunabibwira ibihugu bitandukanye birimo bigize uriya muryango wa SADC n'ibindi bihugu byinshi bifite uruhare cyangwa se imiryango, harimo umuryango w'ubumwe bwa Afurika, African Union, harimo ibindi bihugu wenda bya kure ariko bifite icyo bikora hariya muri Mozambique, biri Ufaransa, birimo Portugal, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari ibintu byaje mu ijoro gutya mu gitondo abantu bagende, ni ibintu byabanje kujya biganirwaho kugira ngo turebe icyakorwa. Hanyuma n'igihe icyemezo cyafashwe abo bose twarababwiye.
Aba bayobozi banasobanuye ko ingabo z'u Rwanda zifashe ku rugamba zirimo kurwana n'inyeshyamba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga yatangaje ibimaze kugerwaho nyuma y'iminsi mike u Rwanda rwohereje abasirikare barwo.
Itariki 24 twishe 4 dufata RPG medium machine gun n'imiti, turongera nanone kuri uwo munsi twica babiri muri ambushe, nanone dufata imbunda za SMG, pistol, magazines na computer laptop n'izindi zikomeza ziri mu giswahili. Itariki 26 nanone twica inyeshyamba 5. Itariki 28 ari ejo nanone badobye ibitero mu birindiro byacu, twabashubijeyo rwose twarabarashe. Tujyanye kajotiza yitwa tugwa muri ambushi yabo ariko turabarasa.
Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo u Rwanda rwohereje abasirikare n'abapolisi 1000 muri Mozambique mu butumwa bwo gufasha icyo gihugu kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko guhera mu mwaka w'2024 u Rwanda rwiyemeje kugarura umutekano aho rutabajwe. Minisitiri Biruta yumvikanye asobanura ko kugeza ubu muri ibi bikorwa ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique nta nyungu u Rwanda rurabibonamo.
Ikiguzi cy'ubutumwa muri iki gihe u Rwanda ni rwo rutanga ibyangombwa byose bijyanye na buriya butumwa, ariko turakorana na Mozambique ubwayo kugira ngo ibe yagira uruhare nayo yabigiramo nk'igihugu cyatabawe, ndetse tukavugana abo navuze twagiye dusanzwe dukorana ibihugu by'inshuti, imiryango mpuzamahanga birimo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, kugira ngo uko iminsi igira imbere hazagire n'uruhare abo bose babigiramo.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyamakuru Robert Mugabo ukorera ikinyamakuru Great Lex Voice gikorera kuri murandasi, agaragaza ko amakuru yose muri iki gikorwa ingabo z'u Rwanda zirimo mu gihugu cya Mozambique atashyizwe hanze.
Muri amasezerano basinyanye na perezida wa Mozambique yemerera ingabo z'u Rwanda gutabara, ayo masezerano ntabwo ari ku karubanda uburyo twabibona. Yewe nkanjye ku giti cyanjye simpamya ko ingabo z'u Rwanda mu rwego rwo kuvuga ngo ni ukubungabunga ubusugire bw'igihugu cya Mozambique, kuko izo ni inshingano za leta ya Mozambique. Wishyura ikiguzi rero kugira ngo tumumenye neza twareba muri ayo masezerano.
Mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko kugeza ubu ikiguzi cyishyurwa na leta y'u Rwanda,
ariko ibyo ni ngo kuvuga ngo u Rwanda rugiye gukora nk'ubutabazi nka Red Cross kandi tuzi neza ko intambara irahenda. Use u Rwanda rufite bijiga n'iki uburyo batwara ingabo mu mirwano kubatunga movement operations zirahenda.
Minisitiri Biruta yongeye gushimangira ku Rwanda rudakoresha ikoranabuhanga ry'abanyayisraeli ryitwa Pegasus mu kuneka abaturage barwo cyangwa abanyamahanga barimo n'abayobozi mu bindi bihugu bya Afrika nkuko bimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru binyuranye. Ahubwo Minisitiri Biruta asobanura ku Rwanda nk'igihugu rufite ubundi buryo bukoresha mu kumenya amakuru igihugu cyakwifashisha.
U Rwanda ntabwo rukoresha buriya buryo. U Rwanda nk'ibindi bihugu dufite uburyo butandukanye bwo gushaka amakuru, cyane cyane amakuru arebana n'abashaka n'abategura guhungabanya umutekano w'igihugu, abakora ibyaha bitandukanye. Ibyo ni leta zose z'isi zirabikora, hari inzego zizi buri gihugu kirazifite. Ntabwo ari ibanga rero ko guverinoma yashakisha uburyo butandukanye bwo gutara amakuru ku birebana n'umutekano w'igihugu, ku birebana n'abashaka gukora ibyaha bitandukanye. Ibyo ni ibisanzwe.
Umunyamakuru Robert Mugabe ni umwe mu bagaragaye ku rutonde rw'abanekwa. Aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko nawe byamutangaje.
Nibonye ku rutonde rw'abantu bibasiwe na Pegasus, kuri jyewe nsanga ni ibintu byanangaje, kubera yuko kujya muri Pegasus, kujya kuba victime Pegasus ari umunyamakuru biba binyuranyije n'amategeko. Ubundi ni itegeko nshinga. Itangaje kindi ni ukuntu umuntu ukora urutonde rw'abayobozi bamwe bakomeye bo ku isi nanjye bakanshyiramo umunyamakuru. Ibyo ngibyo rero ukuntu babikora n'ibyo bagamije byabazwa abantu babiri, ukora urutonde cyangwa Pegasus.
Dr. Vincent Biruta yavuze ko urutonde rw'amatelefoni y'abantu u Rwanda rurirwa kuneka rwakozwe n'abagamije guharabika u Rwanda mu gihugu imbere no hanze, ndetse no kuruteranya n'amahanga. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi, namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kiri mu Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko abagore batwite ndetse n'abonsa nabo bashobora gufata urukingo rwa COVID-19. Iki kigo kivuga ko abari muri iki cyiciro bashobora kwibasirwa n'icyo cyorezo kurusha abandi bagore, kigaheraho kibakangurira gufata urukingo. Mugenzi wacu Eric Bagiruvusa abaye muri Rambuye.
Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kuva batangira gukingira icyorezo COVID-19, bugaragaza ko abagore batwite ndetse n'abonsa bashobora gufata urukingo rw'icyorezo COVID-19 nihagira ingaruka bahura nazo. Ibi bisobanurwa na muganga Saben Sanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, avuga ko ubwirinzi bw'umubyeyi utwite bugirira akamaro n'umwana igihe ataravuka.
Abagore batwite bimaze kugaragara ko bibasirwa na COVID-19 kurusha abadatwite igihe bahuye nayo. Dushishikariza rero ababyeyi batwite n'abaganga bakurikirana yuko bahabwa ayo mahirwe yo kuba hatanga urwo rukingo, turinda ubuzima bw'uwo mubyeyi, turinda n'ubuzima bw'uwo mwana, tunashingiye ko uru rukingo ntabwo ari urukingo rukoze muri virusi nzima ngo yatera uburwayi cyangwa yatera ikindi kibazo, ndetse nta n'ubwo ari urukingo rwinjira mu turemangingo umubyeyi aba asangiye n'umwana we.
Abagore batwite n'abonsa baganiriye n'Ijwi rya Amerika kuri iyi ngingo yo gufata urukingo bavuga ko bari basanzwe bafite amakuru ko batemerewe gufata urukingo kuko ngo byabagiraho ingaruka. Kuri aba babyeyi bitegura kubyara, aya makuru inzego z'ubuzima zatanze ngo ni ingenzi kuri bo.
Bivuze ko leta yadutegetse tubitekerejeho igasanga ko tutagomba gusigara inyuma nk'abagore bari kororoka muri iyo minsi batwite kugira ngo urwo rukingo rudufashe kwibungabunga ubwacu no kubungabunga umwana dufite mu nda rwose leta n'umubyeyi turayishimira ko yabitekerejeho kugira ngo ibashe kutwitaho ndetse n'abana baje kutwita
nyine natwe urumva ni nk'aho tuba turi mu bwigunge kuko urwo rukingo tutabasha kurubona ariko urumva tubashije kurubona byibuze byaba byiza kurushaho none se ubwiye abandi bakingirwa kandi natwe mu kwandura urumva natwe turandura.
Uyu mubyeyi wo mu mujyi wa Kigali agakomeza avuga ko igihe yamenya ko hari gahunda yo kubakingira icyorezo kuri we inkoko yaba ariyo ngoma mbere yuko abyara.
Nda kuzinduka nkaba mu bambere kuko ntabona icyo kintu kizaba cyancika kuko ngomba gusingira ubwo bukingo kwa nari ndikomeye cyane. Aho nibazaga impamvu abagore batwite batari kubitekerezaho n'ikintu nimbaga nibaza cyane ngo nabonsa batangira gukingira bavuga ko batazabakingira ariko ngo badutekerejeho ngomba kuzinduka abamubambe kandi bakangurira n'abandi batwite abonsa twagenda twese nta usigaye inyuma tugafata urwo rukingo kuko ni ingenzi.
Muganga Nsanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC anakangurira abagore bonsa ko nabo bemerewe gufata urukingo rw'icyorezo COVID-19 kuko birushaho kubarinda n'abana babo. Aba nabo muganga Nsanzimana avuga ko batakwiye kugira impungenge kuri uru rukingo.
Ubushakashatsi bumaze gukorwa n'abakingiwe bonsa mu gihe tumaze cyose dutanga uru rukingo biragaragara ko nta ngaruka uru rukingo rufite haba ku mubyeyi bonsa ndetse no ku mwana, ku buryo ahubwo ababyeyi bonsa urukingo rushobora kuba rwagira icyo rurinda umubyeyi ndetse rukagira n'icyo rurinda umwana we. Urukingo rero ku mubyeyi wonsa no ku mubyeyi utwite rushobora gutangwa kugira ngo hirindwe ibyago byaterwa n'iyi virusi ya COVID-19.
Ni inkuru nziza ku bagore bonsa, nabo bavuga ko ari umwanya mwiza wo gufata urukingo rwa COVID-19 mu mugambi wo kwirinda no kurinda abana babo. Uretse kumenya amakuru ko bemereye kwikingiza icyorezo, nta kirenze kuri ibyo n'igihe bashobora kwikingiriza.
Ariko twanabyumva twebwe turi kwibaza ngo ese natwe urukingo rwaboneka cyangwa ni ukwipimisha gusa icyavamo cyose twabyishimira kuko ntacyo leta yacu yadukorera igamije kuturoha. Ngewe kubyumva nimba hari inyigo yakozwe koko twizeraga dufite impungenge kandi bari gukingirwa twe nta rukingo ariko mu gihe rwaba rubonetse ni icyifuzo cyiza rwose.
Uretse kuba hatanzwe ubutumwa bukangurira abagore batwite n'abonsa ko nabo bakwihutira gufata inkingo z'icyorezo COVID-19, nta gahunda iratangazwa yo kubakingira nk'uko byagiye bibaho ku byiciro bitandukanye by'abanje. Ijwi rya Amerika ntiryabonetse bashije kumenya imibare ya nyayo y'abagore batwite n'abagore bonsa bakeneye kwikingiza icyorezo COVID-19. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kuva u Rwanda rwatangira gukingira iki cyorezo ababarirwa mu 400,000 bamaze gukingirwa COVID-19. Intego yari ukugeza mu mpera z'uyu mwaka w'2021 byibura 3.5 million by'abaturarwanda bamaze gukingirwa. Icyakora birasa n'ibigoranye kuko inkingo zikenewe n'abatari bake mu batuye isi. Amerika Ikigali.
Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi, aho banki y'isi yose yemereye iki gihugu inkingo zo kwirinda indwara ya COVID-19. Iyo banki irasaba u Burundi gutegura aho buzazakirira. Byatangajwe na Tadendi Kumana, Minisitiri w'Ubuzima mu Burundi, mu kiganiro yahaye abanyamakuru i Bujumbura. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Muri icyo kiganiro umushyiranganje Ndikumana yabanje kwemeza ko hari uturere dutatu tugaragara mu iyo ndwara ku bwinshi. Kubera abanyagihugu bose badafise uburyo bumwe bivanye n'aho baba, ibituma icyo kiza ciyongera, bamwe mu bahora bafatira imiti iwabo bigiye guhinduka.
Tumaze iminsi itandatu turiko dukora kampanye muri ubwo burego bw'ubuzi bubiri, Kirundo na Kiremba, aho twabonye yuko abandura bari baduze kuko mu bo tumaze gupima bose tubona ko ibice 5% ari bo baba banduye dufatiye ku bantu 100%. Kugira ngo bigende neza kurusha, abenegihugu ushobora gusanga iyo bari kubafatira imiti muhira badashobora kuronka ingene bayifata, bashobora kuja ahantu habonyene bivanye n'ingene baba babayeho. Abo bazoshobora kuronderegwa aho babashira hazotorwa n'abajeje intwaro muri ayo makomine kugira ngo kunde babashira bashire ku miti kandi bafashe kugira ngo baronke n'ibyo bafungura.
Yaboneho akaryo ko kumenyesha abarundi ko ibanki isi yose yemeye guhincanca Burundi nubwo zitarashika mu gihugu. Iyo banki niyo yandikiye Burundi ibusaba ko yo buronsa izo ncanco nkuko byashikirijwe n'uwo mushikiranganje. Iryo kete rero nkuko abandanya bivuga bari hanahanye ko ivyumviro mu mugwi igihugu babona kwemera ko iyo banki isi ibaronsa izo ncanco.
Aha rero icyo twashaka kumenyesha bene igihugu nuko imigambi ya leta ni gupima no kuvura abo tubonye bagwaye, ariko leta ntiyanse ushobora kuzana incanco abo wese yaba banki mondiali cyangwa uyundi ashoboye kuzana incanco tushobore kuzibika, hanyuma bishitumwe n'igihugu uwari we wese akifuza kuronka urucanco akaruronka. Mugabo leta y'u Burundi nta makondisionalite itegerezwa gusinya.
Bamwe mu Barundi baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika barashima kubona u Burundi bugiye guhabya ibindi bihugu bimaze kuronka urucanco, naho hari bamwe babona ko Imana ari urucanco nyakuri.
Ubwanje incanco ni incanco mugabo burya hacanca Imana, niko navuga twanavyakiriye ndabibona mugabo nta kungu ko ndabibonamwe ko leta yamaze kuvyemera, leta y'u Burundi ikavyemera, reka tuvyakire uko nyene mugabo siyo nzira kubwanje, navuga nti yari kuba inzira ya nyuma mugihe n'Imana yaradukingiye.
Nka benegihugu turabishima kuko bavuze ibyo kwikingira urucanco rwa korona wamenga u Burundi turi mu izinga ritari ku isi, rero ko bafashe iyo ngingo tubyakira neza kuko ni ukwikingira, kuko abarundi sibo bonyine batokwikingira. Ikiza cya COVID-19 cyabaye ndanse.
Je mu bisanzwe numva ko byo ari byiza cyane kubera seba bije gukingira igihugu n'abanyagihugu, bisanzwe boza rurucanco rumeze neza rukadukingira twoba tutomboye, seba ari byiza cyane.
Nyamara nubwo incanco zigiye kuboneka yakebuye abanyagihugu abibutsa kugaba kuko abandura baguma biyongera mu turere tumwe.
Ahenshi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bariko basa n'abadehukirwa no gukurikiza zijya ngendo nziza zo kwikingira no gukingira abandi kiza coronavirus. Kuramukanya basigaye bona abantu bose bagwana mu nda aho baciye bahana amacensi, basaba bene igihugu yuko kujya gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, kwirinda kuramukanya duhana iminwe, kugwana mu nda, guhoberana, gusomana, bijya bintu abantu bo byirinda.
Kwigenekerezo rya 27 za kuno kwezi umushikiranganje Ndikumana yamenyesheje ko mu bantu 2971 bapimwe 131 basanze barandi uwo mugera. Kuva naho icyo kiza cadutse mu Burundi abantu 83,632 nibo bamaze gupimwa, abatowe iyo ngwara ni 56,715, abakize ni 670. Ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya COVID-19 vyerekana ko abapfuye ari 9 naye abakigwaye uno musi ari 630. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ku yandi makuru yerekeye u Burundi, leta y'u Burundi yaraye itangaje ko ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwongeye kugaragara cyane hirya no hino mu gihugu. Byatangajwe na prokireri mukuru wa Repubulika. Yanavuze ko hari abantu bajya mu mitwe irwanya ubutegetsi ariko itabigaragaza. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, Pierre Claver, niyo nkuru abayinkuru irambuye.
Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, umushyikirizamanza mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi ashimikira ku mitego yatezwe ku ibarabara rihuza imigwa mikuru ibiri, uwa politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura hagati na hagati mu gihugu mu ntara ya Muramvya mu mezi abiri aheze. Yibukije kandi amagrenade yatewe mu gisagara cha Bujumbura, ibitero mu bunywero no ku mihana mu ntara ya Mwaro ihana urubibe na Muramvya na Gitega. Igipolisi cyatangaje ko aho hose abantu barenga 50 basize ubuzima, abandi barenga bo bagakomereka. Ku bw'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, ubutungane bwihutiye gukora amatohoza ku bantu barenga 100 bafashwe.
Ubushikirizamanza bubenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe, amwe akaba yaraheze gutohozwa ndetse yarashitswe no muri sentare kugira ngo aburanishwe, ayandi akaba kiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa. Ariko kandi mu bwicanyi tubona hamwe hamwe mu gihugu byarigaragaje yuko harimwo ukwihorahorana kubapfa ibi na biriya. Duhamagariye uwo wese yoba afise inkuru ku muntu yoba yaraburiwe irengero canke abo bakora ibyaha by'iterabwoba kubimenyesha inyamiramabi canke parake imwegereye.
Leta y'u Burundi ibicishije kuri intumwa nkuru mu bushikiranganje bw'ubutungane, yemeza ko hasigaye hari n'abiyambika impunzu z'abajeje umutekano bakanyuruza abantu.
Hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutse. Ibyo bikorwa n'abantu biyambika impunzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati. Ariko rero bimwe mu bivugwa ko hari abantu babuzwe irengero twasanze ari binyoma. Hari n'abandi usanga baca mu migwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano turutse mu bihugu duhana imbibe, bakagenda badasezeye imiryango yabo, bigaca bikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko banyurujwe canke baburiwe irengero. Tuboneyeho akaryo ko gusaba ko iyo umuntu aburiwe irengero umuryango wiwe wobimenyesha igipolisi canke ubushikiriza manza kugira ngo hakorwe amatohoza.
Aha amashirahamwe yigenga nkuru na Rekavib Rutabariza rukanakurikirana bakorewe ivyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu arahafitiye akango nongono. Maitre Gustave Niyonzima atwara ugurunani akaba n'umuhinga mu gisata c'amategeko mpuzamakungu mpanavya.
Abantu barenga 100,000 guhera mu 2015 bagiye amazima yonge bakicwa abandi, mu nyuma bakabesha ngo n'abantu bambara impuzu nk'iz'abajejwe umutekano bakanyuruza abo bantu. Kandi kenshi abantu baba babonye uwo muntu agiye bavuga ati ajanywe n'imodoka iyi n'iyi ifise iparati iyi n'iyi. Muri ivyo hakana amakado disparition force nico twita negationisme mu mategeko mpuzamakungu mpanavyaha, nawe azobibazwa.
Amajambo y'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yaheruka no gushikirizwa n'umukuru w'igihugu kuri radio y'Abafaransa RFI. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ku ndwi iheze ko ata muntu n'umwe akinyuruzwa mu gihugu arongoye. Ijwi rya Amerika ryarabigarutse ko
en tout cas à ce que je sache il n'y a pas de disparition au Burundi.
Ati kubyo nzi nta muntu aburi gwirengera mu Burundi canke naho mu mpizina rimwe gusa muto uyu muntu yoba yaraburiwe irengero. Natwe leta turarajwe ishinga no kubungabunga agateka kazi na muntu. Iyo umuntu ari inkozi z'ikibi ni inkozi y'ikibi nyene, nta mugambwa agira. Icyo dukora ni ugukurikiza amategeko. Nimba ari inkozi y'ikibi dufite uburenganzira bwo gukingira abanyagihugu, gukurikirana no gushengeza inkozi z'ikibi zose. Kwizo nzego zibiri zihuza imvugo birateye amakenga abaharaniye uburenganzira bwa muntu. Maitre Gustave Niyonzima atwara ugurunani Kavib.
Ibintu rero bitwereka yuko ubutungane butigenga, bisa nk'uko Procureur General de la Republique yigana ivyo umukuru w'igihugu yashikirije. Rero nta gitangaza kirimwo, kanatsinda aranavuga yuko ico twokwitareza assassinat ibre avuga ko ari ibintu vyerekeye gupfa kw'abantu, ibintu baba basangiye ico twokwita regrement de compte habanamba.
Cyeklavenye inkuru Kigali ku byijwi rya Amerika.
Nchuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri isaha na habihumurije, ntimucikwe n'ibindi biza gukurikira. Tubashimira ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, washize hamwe amajwi ni Fasil Gebehu kuri mikrofoni ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi twasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.